No, una kira polo, ya una la evitamos sin más. Una mujer, mana, mujer, la mamá, la iba a buscar tan.
Duhamungu Jean Paul batazira ikora imana keretse ko yagira kandi mu batuye ku mutumba kivumu yarasanzwe rumenyesha imana gusikisa y'inyarurambi ikukira paruwasi muramba ijumi ko murumva n'igihe mwene wabo bari bavanye mu rubanza igihe yagandagurwa uyu mwene wabo yatubwiye yuko bamugandaguye babasanze mu karere ko barataha hagategereje isaha imwe n'isaha imwe n'inusu z'ijoro
dushyitse aho hantu uwo mwene wacu yaciye yarasigwa twabonye itoroshi itumuritse yayidutomye ko gucyanye urusoro rucya rubavuga rero nzambona abaye imiriro n'imiriro gusiga umuteragurika impande yanjye ntembye hasi numva ivu niryo riguma rindugamwo njya ahantu mu gisaka kiri haruguru ninyegezayo bahejeje kubona yuko bamuhejeje niho bavuga bati byaheze nta bindi ubwo tugende byaheze umva amajwi atatu badahuye
Jean Paul Duhamungu batazira bikora imana yarashwe amasoni mu mutwe mu maso igihe twamubona yari yayoberanye aho bari bafatikanije kurongora umutumba kivumu ngo rupfu ntibarubona nk'igisida bavuga ko wari umugambi wo kumugandagura wari wateguwe
sindabyita ko ari agisida byumvikana ko ari umugambi wari wateguwe kuko uwo muntu arinze ava mu rugo rw'umuntu agategegwa ni ukuvuga ko bari bamwitegwa uravye n'ingene bamurashe insase zine mu mutwe ni pfuhere
abagandaguye Jean Paul Nduwamungu baba bamuhoye ibyo kwiyamiriza imibwe y'abagizi ba nabi nk'uko amakuru twakuye ku mutumba kivumu abivuga ayo makuru nyene yemezaho ku munsi wa Mungu w'indwi iheze igihe ariko arigisha mu nkuka y'imisa yacishijemwo ibijanye n'amazi misi biba kuri uyo mutumba kivumu
aca asigura ati aba bantu uriko muri aba bakene azobahumira ati njewe munagomba munyice ariko muzobamwishe bikora Imana Nduwamungu ariko ntimuzobamwishe babikora Imana abavuga ukuri bazogumaho kandi bazoguma bakuzira
arumva nk'uyo icyo twokubwira aho yishwe nuko yaguma asemerera kandi mu isengero
uyu wamenyesha Imana arinda bisigura mu ishengero nuko ubusuma bwaba bamaze iminsi bwisibije ku musozi kivumu kuko abanyagihugu baho babitwiganiye
umwe yaribwe ku gatandatu yaganye inkano y'amahunda baraza baramukubita no mu matwi hanyuma baratwara amahera yose yaganye abandi bibwe ku wa mbere baraye bafashe amahera y'icyayi baca baraza kubiba mu ijuru
aho imbere yaho hariho umuntu yari yibwe hoho barakoresheje n'amasase tutsinduka yo kuraba
ayeje intwaro ku mutumba kivumu bwa ko muri rusange umutekano iwabo wari wifashe neza yamara ko batovye ava ku yindi mitumba bahanura urubibe ntaguzwa Boniface n'icegeye cy'umukuru w'umutumba kivumu
ini kivumu haho hari amahoro bava muri mukike bakahariho igitara hariya hejuru none kumbure bavayo bagerageje kurondera umuntu baza kugirira nabi
ariko naho muvuga yuko abantu babagizi ba nabi bava mu yindi mitumba none mwebwe mu insiguro nyabaki kubona ko bamenye bati naka yahishije inzoga naka yadandaje inka
mwe nkwarishwa n'umurerezi ahi wacu kumbure harabandi bavugana n'abandi bava handi kaba nabo aribo baje kubereka
muri komine ya Mugamba mu ntera bururi subwa mbere haba kugandagurwa kubarongoye imitumba mu mwaka uheze umukuru w'umutumba mugendo ndengo Jerome Mutwa yaragandagwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze kurugiwe mu kwezi wa 3 mu jojo wa 15 ushobora 16 cyega cyo umukuru w'umutumba mubira yaragandaguwe hafi y'urugo rw'iyo mu gikora taha we nakaba yari yitwa Mudomo Adrien mu kwezi nyene kwa 3 mu jojo wa 1971 umukuru w'umutumba mubira niyo nkuru muri sura tazi yasingoye igira icwa na bantu bamutegereye hafi yo kurugwiwe Imanira Kinga abo bose bagiye baragandagurwa amakuru twaronse nuko bakudoma urutoke ku bantu bivuga ko ari imigwana cyangwa kwerekana ahari ibigwanisho mu gihe ugira kane ku mutumba kivumu yari yagandaguwe abo barabakorana ku mutumba kivumu bafite bakenera kubwa umutekano wabo yamara bakemeza ko bazofira ibanga
ubwoba buriho mugabo ntituzohora tuzoguma twiyamiriza no tuzoguma tubandanya n'abandi bandanye bapfanyuma tuzoguma tubandanya dusemerera ko bandanya dushigikira umutekano tuzobandanya amanama tuyakure tuhamagara abanyagihugu tubabwira tugenda n'ubucimbire
kugira n'umutekano wajejwe intwaro ku mitumba bageramiwe muri komine ya Mugamba muri kino gihe uramatabi ntara bururi nkunzi za Christian tumubaje ngishu yatuhaye
kwa mitumba tubatera kama yuko kwama barikaniye hanene
none ko ariko baricwa bobo muri kumura bakingira gute mu gihe aribo bajeje kugaruka no mutekano
erega bicwa nabo bahaye inda niyo ngorane ko tabo babivuze erega bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga
Nduwamungu Jean Paul batazira bikora imana yaramugaye imyaka 40 irenga asize umupfakazi n'abana babiri muri komine ya Mugamba intara ya Bururi bigeretse ishatse juge ya Amerika.